Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington muzindukanye na Joy Diane Ninahazwe ye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano gatondo tukayahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, namwe muteze amatwi muri aka kanya tuyahera muyavugwa muri Afrika. Abategetsi muri Kenya barahaye ubwenegihugu abantu 1,600 bo mu bwoko bw'abashona bari bamaze imyaka 50 mu gihugu batagira igihugu begukira. Abashona bagerereye muri Kenya mu myaka hafi 50 nk'abamisiyoneri bavuye muri Zimbabwe na Zambia ku butumire bwa perezida yashinze igihugu cya Kenya. Ariko bamwe bavuga ko abo bashona bagifise ibibazo naho bamwe bagiye kuzohabwa uburusho. Robert Waweru wo mu ishyirahamwe ryigenga riharanira hagati ya ka muntu na demokarasi muri Kenya avuga ko abo bantu bamaze igihe kirekire bari bagiwe. Ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Afurika irimwo abantu hafi 75,000 batagira igihugu begukira. Ubwoko bw'abashona buciye bugira ubwa 45 mu moko agize igihugu cya Kenya. Muri Afurika kandi abategetsi bo muri leta ya Unity muri Sudani y'ubumanuko bavuga ko abantu bashika kundwi bamenyekanye ko bapfuye inyuma y'imyuzure yatewe n'imvura yateye imihana y'abanyagihugu muri komine ya Maindite ni mu minsi iheze. Iyo myuzure yakwiye mu ngo imiryango hafi 400 aho 90% by'ubutaka muri iyo komine bwatewe n'amazi. Umukuru w'iyo komine ya Maindite Gatulake Nyange yabwiye Ijwi rya Amerika ko haruhande y'abo bantu ndwi bapfuye abandi 17 bakomowe n'inzoka. Avuga kandi ko imiryango hafi 400 yahungiye mu bice bikirurutse bahunga amazi kandi ko inka zabo 500 n'intama 300 byahafiriye. Gatulwake Nyange ahamagarira amashyirahamwe y'abagira neza na leta kwihutira gufashisha abanyagihugu ibifungurwa, uburaro hamwe n'imiti kugira bakingirwe kwandura indwara zitandukanye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu, perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yaratangaje ku munsi wa mbere ko yatoye umukenyuro wo gutururuza abatalibani mu bitero byabo muri icyo gihugu. Mu gihe hibonekeza ko abatalibani bariko bariyagurira uturere mu gihugu, perezida Ashraf Ghani yabwiye abashingamateka ko uwo mukenyuro mushasha mu by'umutekano uzohindura byihuta ibintu ku rubuga rw'intambara ku buryo mu mezi 6 umutekano uzoba wagarutse. Perezida Ghani avuga ko igisirikare kizorwanira gukingira ibibanza bikomakomeye by'igihugu, igipolisi gicungera umutekano mu gisagara na iperereza rikorane n'abanyagihugu bafise ibirwanisho mu kurwanya abatalibani binyegeza muri bo. Perezida Ghani yasabye abashingamateka gufasha guhimiriza abanyagihugu bafashe abajejwe umutekano kandi akavuga ko abatalibani batazigera baja mu biganiro by'amahoro kiretse habaye igihindutse ku rubuga rw'intambara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buramatare wa leta ya New York yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abakorera iyo leta mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu ku butaka no mu mazi babwirizwa kwicandagisha umugera wa corona, atari ivyo bakazoza barapimwa burindwi. Buramatari Andrew Cuomo avuga ko iyo ngingo izotangura gushyirwa mu ngiro inyuma y'umunsi Amerika izohimbaza umunsi wahariwe abakozi ku itariki ya 6 y'ukwezi kw'icyenda kuza. Iyi ngingo izofata abakozi barenga 70,000, benshi muri bo baza baramaze gucandagwa. Ni nyuma yaho mu ndwi iheze perezida Joe Biden yategetse ko abakozi ba leta ya Amerika ku rwego rw'igihugu aho bakorera hose babwirizwa nabo nyene gucandagwa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mushaka kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nchuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Incamake y'igice cya kabiri cy'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Uno munsi kwa kabiri mu Burundi haratangura inama iza guhuza abashikiranganje bajeje ubutunzi mu bihugu bya Afrika bitandukanye hamwe n'indongozi zamwe mu mabanki nyafrika.
Intumbero y'iyo nama na kajyo ko gucijya nino na cyane cyane gutora inyishu zirama kugira ngo ubutunzi bwa Afrika bwisunonore muri rusange.
Uyu ni Larissa Dushime, ni umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ikigega cya Leta mu Burundi no gutunganya ubutunzi bw'igihugu hakujya mu Burundi mu Rwanda. Leta y'ico gihugu ni ya Tanzania vyaraye bisinya amasezerano atandukanye arimo ayo gufashanya n'ubutunzi. Ano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika nayo ndabice ku masonga nkitangura. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan arabandanya urugendo rw'akazi mu Rwanda. Ejo we n'intumwa ziwe bari kumwe bashize umukono ku masezerano y'ubufatanye na Leta y'u Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye ino nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mbere nibwo Perezida wa Tanzania yatangiye uruzinduko rw'iminsi ibiri mu Rwanda rugamije gukomeza kunoza umubano w'ibihugu byombi. Akigera mu Rwanda, umukuru w'igihugu wa Tanzania yakiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ikiganiro mu muhezo, ikiganiro cyakurikiwe n'isinywa ry'amasezerano ibihugu byombi byagiranye. Amasezerano atatu yasinywe harimo agamije kunoza ubufatanye mu burezi, kunoza ibyerekeranye n'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubufatanye mu gukurikirana ibirebana n'ibikorwa by'imiti n'ikoreshwa ryayo. Yasinywe na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Hari kandi amasezerano yasinywe na ba minisitiri bashinzwe iby'ikoranabuhanga, amasezerano yerekeranye no kwifashisha ikoranabuhanga mu itumanaho. Uru rugendo rwa Perezida wa Tanzania mu Rwanda, benshi bari bishimiye ko aba bayobozi b'ibihugu byombi bagaruka cyane ku bigendanye n'ubucuruzi. Abikorera bo mu Rwanda bavuga ko ibicuruzwa byabo biva cyangwa bijya mu mahanga ibingana 90% byose binyuzwa mu gihugu cya Tanzania. Perezida Kagame mu ijambo rye yagaragaje ko we na mugenzi we biyemeje ko uruzinduko rwa Perezida wa Tanzania mu Rwanda rugera ku nyungu zifatika kandi rukongera no kuvugurura umubano w'ibihugu byombi.
This also gives new impetus to key infrastructure and investment.
Uru rugendo rurongera izindi ngufu mu mishinga y'ibikorwa remezo n'ishoramari ryungura impande zombi, by'umwihariko inzira ya gari ya moshi, uruganda rw'umusaruro w'amata ndetse n'ibikorwa remezo bigezweho ku byambu. U Rwanda rwiteguye gukorana bya hafi n'abavandimwe ba Tanzania mu birebana n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse no hanze yawo.
Perezida Kagame kandi yavuze ko u Rwanda rwiteguye gushyira imbaraga mu bikorwa byo kuzahura ubukungu bw'ibihugu byombi ndetse n'akarere byazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Naho mugenzi we wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan we yavuze ko igice kinini cy'ibiganiro bagiranye cyashimangiye gukomeza imigenderanire myiza mu by'ubukungu.
Lakini kubwa tuko kukubaliana ni kukuza ushirikiano zaidi, kwamba Tanzania na Rwanda tuko kwenye biashara
ariko hanini n'ubutunzi, iterambere no gufashanya mu byerekeye barwiyemeza mirimo. Uburyo tubanye neza haracyariho uburyo bwinshi bwo gukoreramo ku nyungu zacu twese. Ikindi ni umuhanda wa gari ya moshi. Muzi ko twebwe muri Tanzania uwo mugambi tuwusangiye n'ibindi bihugu byinshi n'u Rwanda rurimo, kandi hasinywa amasezerano ajyanye n'uwo mugambi. Aha nagira ngo nshimire u Rwanda ko muri imbere yacu ariko natwe twarabihagurukiye.
Uyu muyobozi yanasobanuye ko igihugu cya Tanzania kizafatanya n'u Rwanda kurwanya icyorezo cya COVID-19 no gusaranganya imiti y'iki cyorezo. Abikorewa mu Rwanda bishimira uruzinduko, bagaragaza ko ruzasiga ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bugenda neza. Hagengerwa Theoneste, umuvugizi w'urwego rw'abikorera mu Rwanda, yabibwira Ijwi rya Amerika.
Iyo ubona abakuru b'ubwo baganira bakafata ingamba zo kugira ngo barusheho guteza imbere ubucuruzi, bita bitanga icyizere mu bacuruzi, kandi burya ubucuruzi icyizere nicyo cy'ingenzi. Ikindi kandi ni uko tubona ko n'imishinga migari bagenda baganiraho ubona nayo ari igamije kunoza imihahirane, ubugendanire y'abantu. Icya mbere tuvuga yuko Garamushiramushi tije yagabanya igihe ibicuruzwa byamaraga mu rugendo, kuko iyo ibiri byihute kandi ikabinafasha n'umuntu kuba yizeye ko iri bugeraho ijya, wenda igihe kamyo ivuga ngo iribuze gupfumuka iraza gutinda mu nzira.
Mbere y'uko asubira mu gihugu cye kuri wa kabiri, biteganijwe ko asura icyanya cyahariwe inganda kiri Masoro mu karere ka Gasabo. Uruzinduko rwa Perezida Samia mu Rwanda n'urwa kane agiriye mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ni nyuma ya Uganda yasuye mu kwezi kwa kane, Kenya yagendereye mu kwezi kwa gatanu, n'u Burundi yararimo mu kwezi gushize kwa karindwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, ahava hatangura amasaha ari imbere inama ihuza abashikiranganje bajejwe ubutunzi mu bihugu bitandukanye vya Afrika hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki bihugu bitandukanye byo kuri uwo mugabane. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta y'u Burundi no gutunganya ubutunzi bw'igihugu buhava butanguza iyo nama ariwe Larissa Dushime, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku ntumbero nyamukuru y'iyo nama, yongera amubwira abaza kuyitabira.
Ni inama ihuza abashikiranganje bajejwe ubutunzi hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki y'ibihugu bitandukanye bya Afrika. Hitezwe abo bashikiranganje hamwe n'abo bakuru b'amabanki bagera n'abasanzwe ari bahanuzi babo bagera ku 300. Hamwe iyo nama izoba ku ruhande rw'ukwangurukana bumenyi, kuvuga ko twokwitangurukana bumenyi. Hamwe ahandi urundi ruhande hari abasoba bamaze gushika mu Burundi, iyo nama ashobora kuyikurikira amasomo yanjye. N'iteka ridasanzwe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kuba catunganije iyo nama mpuzamakungu, n'iteka kandi no kuri Afurika yose.
Murashaka kutubwira abatetsi bamaze kwitaba iyo nama abamaze gushika mu Burundi bangana iki muri kigihe?
Ubu kuri uno munsi twari twiteze abashika kuri 60. Aho hakaba harimo abo twokwita abahanuzi, hakaba harimo abo bakuru b'amabanki, hakaba harimo n'abashikiranganje bava mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ariko muri rusange twiteze abashika 83 bavuye hanze y'igihugu cy'u Burundi, kandi nibo tuzonakira. Hanyuma hakazoba nabo bazokurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi bashika 200.
Murashaka kutubwira imigambi nyamukuru, intumbero iyo nama ni iyi?
Intumbero y'iyo nama ni akaryo ko gucijya nino na cyane cyane gutora inyishu zirama kugira ngo ubutunzi bwa Afurika bwisununure muri rusange.
Kubona iyo nama ibereye mu Burundi muri iki gihe, mubiha isiguro nke mu bushanje bwanyu?
Kubona iyo nama ibereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, isiguro twobiha ni uko nyakubahwa umushikiranganje ajejwe igihugu ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu niwe yarasanzwe ari mukuru w'iyo nama muri uyu mwaka w'2021. Ariko karyo Uburundi bwahawe garonsi iryo teka ryo gutegura iyo nama kugira ngo ishobore kubera mu gihugu ciza cacu c'u Burundi.
Larissa Dushime, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu, murakoze cyane rwose ku kanya mwa radio ijwi rya Amerika tuzobatera kamu iyo nama ibura kugira ngo mutubwire ukuntu ibikorwa zayo biko biragenda.
Murakoze cyane Frederic, katwizera ko inama izogenda neza kuko turaniteze nabo twokwita abakuru baserukira ibyo bihugu muri banki nkuru y'isi yose n'abaserukira ibyo bihugu mu ibani mu kigega mpuzamakungu FM, kandi na mwebwe murashaka kuzoyikuruta ya kungu ku mbuga ngurukana bumenyi. Tuzoshiraho umurongo umuntu wese ashobora gukurikira iyo nama.
Murakoze cyane rwose.
Murakoze.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tukivuga ku yagezeho kwigihugu cy'u Burundi n'amashinga mateka yaraye itanguye ikiringo cyayo kigira kabiri cuno mwaka, umukuru wayo yavuze ko abashinga mateka bari bamaze ukwezi kose hagati mu gihugu kubonana n'abanyagihugu, bakaba baganiriye cyane cyane ku kibazo cy'umutekano muke wasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru abandanye nino nkuru.
Igice cya kabiri cy'ibikorwa by'inama nshingamateka cyatangujwe kuri uyu wa mbere kizomara amezi ane. Abashingamateka bari bamaze ukwezi mu kiruhuko. Muri icyo kiringo niyo bafata umwanya wo kwegera abanyagihugu babatoye kugira ngo babatume ibyo bagona, maze abatowe babifatire ko mu gutora amategeko. Aha umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yibukije ko bagendeye intara 11 kuri 18 zigize igihugu, aho baciye hose bashimikira ku kibazo cy'umutekano no kwitandukanya n'abagizi ba nabi, nk'uko Gerard Daniel Ndabirabe yabivuze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Atige twahura n'abanyagihugu twarashimikiye cyane kubahimiriza ngo babungabunga amahoro n'umutekano, kubana neza mu bumwe, kubaha inzego zatowe kuva hasi gushika ku mukuru w'igihugu, kubahiriza amategeko. Twaragiranye inama kandi n'abatware, indongozi zitandukanye, abakozi bo mu bisata byigenga, abadandaza, uwaruka, abaserukira imigambwe n'abaserukira amashengero atandukanye. Ubutumwa bwari bwa bundi nyene bwo kurwanya umwasi no kubungabunga amahoro n'umutekano. Intara zagaragayemo umutekano muke, hakicwa abantu barenga 70 mu mezi atatu aheze, nk'uko amatoza y'igipolisi yavyanye ni Muranza, Mwaro, igisagara ca Bujumbura na Rumonge. Aho hose abashinga amateka barahagendeye. Umukuru w'inama ashinga amateka yongeye ko kubanasiguriye abanyagihugu ivyerekeye iterambere ry'amakomine no kwandikisha amatongo muri komine. Ati kabaye akaryo ko gusubira kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu, kubahamagarira kuja mu makoperative, gukoresha neza uburyo bw'igihugu, kwandikisha amatongo mu makomine yose y'igihugu, kwitaho uburimye no guca imikobeko ku misozi, kwitegurira kudasubira kuragira ku misozi ahubwo kororera ibitungwa mu mpongore kuva mu kwezi kw'icumi, kugwanya ibiyayuramutwe mu gwaruka, kugwanya ikiza cy'umugera wa corona, no kunywanisha abarundi bice mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever.
La réconciliation et la facilitation des travaux de la commission de vérité et de réconciliation, c'est des grands sigles.
umukuru w'inama nshinga mateka yasiguye ko icyatumye bashimikira ku mutekano ari uko amaze iminsi hibonekeza ibitero mu gihugu bigahitana abanyagihugu b'inzira karengane. Avuga ko abanyagihugu babwirizwa kurikanura kugira ngo bagwanye umwansi. Kubwiwe abagizi ba nabi badafise ababafasha mu kibano nta mutekano bohungabanya. Mu kiringo cy'ibikorwa batanguye kuri uyu wa kane biyemeje gutora amategeko atandukanye arenga 15, harimo gusubira mu itegeko rigenga igipolisi, iryo gutoza amakuru n'amatagisi n'ibindi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. Imbere yo guhana gahindukira tubanze tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho bamwe mu banyagihugu ba muri territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo bahangayikishijwe no kutagira amabarabara meza. Iki kibazo kikaba kiri ko gituma bifashisha za moto mu gutwara ibiziga by'abantu babo baba bashengeye, kuko bimwe mu bice by'iyo territoire atamodoka zihagera. Ni nkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Unyuze muri iri barabara gitaka riri muri territoire ya Fizi bakunze kwita route nationale numero 5 rihuza iyi territoire n'intara ya Tanganyika ndetse n'iya Manyema, usanga araho ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika, ahandi naho ryarasenywe n'amazi y'imvura n'ay'imigezi, ndetse hari aho usanga ibiraro byarakundutse. Kubera iki kibazo, bamwe mu baturage bifashisha amamoto n'amato mu gutwara abantu n'ibintu, kuko nta modokari zitwara abantu hagati ya Fizi na Uvira. Niyo Mutabazi Etienne ni umumotari ukorera muri iyi teritwari ya Fizi, yasobanuye Ijwi rya Amerika ko kubera uburyo imihanda yangiritse, imoto zabo arizo zikora akazi mbangukira gutabara zokoze ko gutwara bitabye Imana.
Ukuntu rero batwara ibiziga barafata bagashinga ibiti bibiri bagaca bafata bakikorora amaboko bagaca bakicarika bagaca bacyamba ikiboti bagaca bazingira mu kireta bagaca babohera ku moto bagaca bicarika kujya ku muntu umenga akomeye. Uko rero batwara ibiziga,
kubera iki mutwara ibiziga ku moto cyane?
Urabona none amamoto kasora mwiri barabara rukahita nico gituma rero bitwara kubera atanuzenya abona tabarabara mambirasi urabona nahita kandi nk'umuntu yaguye imisisi ateza kugenza aza gushikira abo yaguye nimba bari bukampu nimba bari hehe hagira na moto ari kiziga bamushe n'imisipi nyene.
Etienne Matana ni umuturage wo mu Bibogobogo, ashimangira ko kubera kutagira imihanda inyuramo imodoka abantu babo baguye mu bitaro bikuru by'Ibaraka barinda gukoresha za moto mu gutwara imirambo.
Abantu iyo baguye mu mishasha mu bita za Baraka cyangwa se hirya za Baraka za Kalunja hehe, imirambo bayituyihambira ku mamoto, hari ukuntu bashyira ibiti ku mamoto bagahambiraho umurambo bakawicaza ukibwira ko ari nk'umuntu wicaye, kumbe ni umurambo ukawambika amasashe bagahita bamuyizamura ku mamoto. Muharenga rero mu karere mu Bibogobogo, ubwo turenze mu Bibogobogo hari ahandi hatari imihanda na moto itabasha kugera. Aho rero nta yindi shuwa y'ibihari ni uguhambura mugakura umurambo kuri moto mukongera mukazana ibipoyo mukawikorera kugeza mumugejeje mu rugo. Uko niko dutransporta imirambo tuyikura epfo tuyigeza za Baraka tuyigeza iwacu mu karere mu Bibogobogo.
Mukamiro waseka nawe ni umuturage w'umukongomani, avuga yuko kuvana umurambo ahitwa Salamabira bawujyanye mu mujyi wa Bukavu bibahenda, kuko ari urugendo rw'iminsi ibiri kuri moto bishyura umumotari 170,000 by'amakongomani, hafi amadolari 700. Jackson Kubwimana aheruka gutwara ikiziga akivana ku bitaro bikuru bya Nunda kijyanye Kavumbi nawe agaragaza yuko gutwara umurambo kuri moto bihenda.
Cegera yako daganwe barabarahamagara ati motare ngwino dutware kiziga. Ndabwira ati kirahara tego kiriyo bamaze kukinyereka nabakiriya maya nishaki ndabacimbe 50 eko vibara kagushika buko ndagishira ku moto ndagiteka ndagitwara. Ikindi kagubundi kwari inundu kirafa barahiga mu moto aragitwara barabura kubera aramaze nk'umuntu ameze nk'umunuka. Cegenda bicamera nishaki ndamutwara ndamushikana ahantu biti kabumbe. Aha naramuboshega ku moto ndamushira ku moto ndaboha n'imipira hanyuma ndamushikana aho bandeze akumushikana
bakushanga
bameze 40.
Umuyobozi wungirije wa territoire ya Fizi Madame Emenze Imana avuga yuko iki kibazo cy'uyu muhanda wa territoire ya Fizi bakigejeje ku mukuru w'intara ya Kivuyepfo kandi nawe yababwiye ko yakigejeje ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Gusa ubuyobozi bukuru bw'intara ya Kivuyepfo binyuze mu kigo gishinzwe imihanda buri gukora ibarabara ryo muri Ruwanga ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika kugira ngo imodoka yari z'amakamyo zibonaho zinyuza ibidandazwa bijya muri Fizi. Mwomenya yuko atari muri teritwari ya Fizi yonyine hari iki kibazo cy'imihanda yangiritse, ahubwo no muri teritwari ya Uvira na Warungu hari iki kibazo cy'amabarabara yapfuye. Aho abagenzi bajya mu mujyi wa Bukavu bavuye Uvira bamwe barinda kunyura mu Bugarama mu Rwanda aho kunyura mu ibarabara gitaka jyangomo rihuza Kamanyura na Bukavu. Vedas Nyobo ku bwaradijwe rya Amerika mu rusenda mu ntara Kivuyepfo. Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi ahani ho dushe tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo n'ibiganiro byari biremeshejwe na Jewe Diane nini nahazwe. Dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo Edi Rwema yaraduhagarikiye na Fasil Gebehu yavyegeranije. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahaje turongera mu masaha ari imbere.
It's the MP Records Dr. Mash Production Holy Seven Your Spine Unasikiliza Sauti ya Amerika Tusikilize Sauti ya Amerika Yele Furaha manu moja na upendo Dusangiri jambo ya huche veshi Muri sanga ya kose vishi Agataro kaburaga Kaboneke veshi Kaboneke veshi Ejo hita na yo ya kose vishi Tusuturu kena muzika ya kose jinsi Amerikana Iwayo munara Ejo hiza na yo ya kose jinsi Tusuturu kena muzika ya kose jinsi Amerikana Iwayo munara tunasikiliza sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe. Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe. Yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dr. Mash Production.